Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri za gatano muri kumwe na Jodiane nahazongiye kubashikiriza amakuru twafitiye muri kano kanya. Mu ntara ya Kirundo mu Burundi, babiri bo mu muryango umwe baraye bakomerekejwe na grenade yatewe n'abataramenyekana.
Uwo mwaka iyo bayaje kubatera maja kumufata kimuka kubona isaha imwe umuntu ateri icuma cyangwa grenade ntitumumenye kinakamara maza hanyuma rero tuzafata tubafata mwese kuko.
Uyu ni musitanteri wa komune Kirundo Miburo Jean Claude aha agaruka kuri abo babiri barayo batawe grenade n'abataramenyekana bayitewe ubugira kabiri. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Tugaruka no kuvyerekeye urubanza rwabo mu muryango gwe societe yitabiranya kwigendera Sinaporo Rwigara rutashoboye kuburanishwa uno munsi nkuko vyari bitegekanije. Amakuru afitiye tu yahere mu vyerekeye umutekano mu gihugu cy'u Burundi aho babiri bo ku mutumba Runyonza turi muri commune Kirundo y'intara ya Kirundo nyene mu gihugu cy'u Burundi baraye bakomerekejwe na grenade batewe n'umuntu ataramenyekana baraye barusimbye babwije urya Amerika kuri bayi ugira kabiri bahakwa kwicishwa grenade abantu munani babiri mu minwe ya polisi kumvo z'amatohoza. Inkuru irambuye na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Hagati y'isaha imwe n'inusu n'isaha zibiri ku mugoroba w'ukuru w'Imana niho humvikanye grenade iturika ku mutumba wa Runyonza. Icyo kigwanisho cyatewe umugabo azwi ku izina rya Sabintore w'imyaka 57 namushikiwe batashe bavuye kwitsa akanyota. Uko ari babiri twabasanze ku bitaro bikuru bya Kirundo aho bariko baravurirwa ibikomere cyaho iyo grenade yabafashe.
Twagenda nyine turi abantu bane harimo umwe wabo n'uwo namwe umuhungu wiwe nanjye ababiri bari imbere yanjye tugeze ahantu hepfo y'umuhana w'umugabo witwa Bahanda. Njye nari nzi ko ari urugi boba bagize nk'ukuru twiri tuze gucya nyene numva ikintu kiraturitse ndabi inyuma nsanga uwo mugabo yaguye nanjye niho yaca tarishya ngaha nyene ku rutugu cangenda nirukanka mpahira abo bari imbere yanjye ndavuga kintu muvuze induru sa intore yaguye yamaze gute
iyo grenade yuguruye ko n'ubu nani twa twahanya gatambwe hanyuma ndayumvise nca ndagwa nca ndyama hasi ndyamye hasi niho uyu nawe bacitera uyu yase uyu mudamu yase yakebuka yashavuga ati erega nimutere induru ati ubu ati Sabintore baramwishe.
Uyo mugabo yemeza ko hari abari bagize imisi bamwagiriza kuroga
ati mbega bijya bintu mwifuza ko bijya bintu mwifuza ko abandi mu bashyira mwifu mwe ntaho bashyira mwifu wa muwunda taranuma ati naho tuzobona ntizusubire ku nampagarika ngo mwebwe ngo tuvyanye ngo twarabimenye ngo mwe murabarozi ngo mwe murabarozi iyo minsi nibaza ko nta n'indwiheze baca bantera gihe nibaza ko n'uwo muntu uwoje nawe yoba ari mu muri abo bantu banteye ko amaze kuvuga ati mwe murabarozi ati ntimutuzubire n'uko nsabarika.
Sabintore amyesha ko bugize kabiri asuwe kwitwa atewe grenade ibi biremezwa na musitanteri wa komine Kirundo Miburo Jean Claude.
Ubuheze n'ubundi bari bayihushije kuyimutera umugabo ntiyamufata bamwagiriza uburozi ariko icyo gihe tuba twagiye twasuka ishaka nama tubana ati ibyo bintu byo kwagirizanya uburozi mubihagarike. Uyu munsi nagisubiyemo icyo cy'uburozi wagirije umuntu uburozi utazi ko aruga niwe tuzofata ibyo bintu mubihagarike.
Habayimana Elias ni umwe mu batware bo hasi ku rwego rw'agakimbiri ahatwarirwa uwo yaraye atewe aremeza ko yagishijwe inama na bamwe mu banyagihugu kugira abaje imbere mu mugambi wo kwica uwo yagirizwa kuroga.
Umugambi udasubira bamaze kumagiza ibintu by'uburozi barashatse ngo tumwice ndanga barashatse kuyikunda tumwice baraturanga kubera ntajye mako kagwe kabo hanyuma cavuga yuko ndanga nishigikiye umurozi nange ndumurozi umuhungu umwe witwa Kanyambo Gerard yaciye ntucya mu bantu unajye muri umurozi ngo nange ndumurozi kugeza rero n'ubu abantu bagomba tukirukanka nkako kibampinduye amabanga ibyo bace bankora cyangwa kubiga n'uwo muntu ari abiri bampinduye nka cumi saa kumi n'abantu bava mu nama bica bibejo nyine mu ijoro ama rero bimaze kugenda uko nyine uwo muhungu urumva yuko yoba yararoze ubwa mbere na mudasura ubwa mbere bigira bibe hirya y'ejo yagendanye inkoni avuga mu kabare ngo ubu ndaje ndagira inka zitagira amahembe uzimwungu n'ejo mu gitondo nyine nyirabisubiramo
uwo yahora n'umutware yemeza ko yakuwe mu mabanga yiwe. Imbere gato yuko iyo grenade itegwa amenyesha ko habaye no kwica amatwi kuri bamwe mu bijyanye no gutabara ngaha musitanteri wa komine Kirundo aragabisha abanyagihugu bo mu Runyonza
babwiye nuko hari abataje gutabara dagati singendo ziza kirageze ikintu kibaye mu mutumba mutabarana ni wa mutima w'urukundo ni wa mutima w'ukubana neza takuba barabigize bisubire ko nibazasubire dahurura kugabo nibaze ko bitosubigira ari kintu kibaye mu mutumba rubane ti kuko muhururanye n'uwo mwasi yoba yaje kubatera maja kumufata timuka kubona isahimwe umuntu ateri icuma cyane grenade ntitumumenye kiyakamara maza hanyuma rero tuzosha tubafata mwese kuko azabari muri mwebwe
uwo mutware amenyesha ko abantu munani bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kwagirizanya uburozi bigize iminsi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu hirya no hino mu ntara ya Kirundo ukwezi guheze buramatari w'intara ya Kirundo yaragize ingendo mu makomine atandukanye ahimiriza abanyagihugu guhagarika ingendo kwagirizanya uburozi ku zindi nyungu imugihe hari n'imiryango yari imaze guhitamo kwimukira ahandi kugutinya kwicwa n'ababagiriza uburozi rimwe na rimwe biturutse no ku matati y'amatongo nk'uko byibonekeje muri komine ya Bugabi mu Kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye igisata cy'ubutungane naho mu Rwanda kivugamwe umucamanza muri sentare yisumbuye ya Gisabo iri ku murwa mukuru Kigali itaburanishije urubanza rw'iyungururizo Uganda rwitabirwanya kwigendera Sinapolo Rwigara rwitwara rusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku matungo yarwo abanyamategeko bunganira baregwa berekanye inzitizi zirimo kutakira ikirego cy'uruganda umunyamakuru Ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa arakomeza nino nkuru.
Izindi tizi zatumye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali ataburanisha urubanza mu bujurire abanyamategeko bane barimo babiri bunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana bazihurijeho ariko cyane ku nzitizi y'ibura bubasha ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru rwaburanishije uru rubanza ku rwego rwa mbere babimburiwe na Maître Fatuma Mukakibibi bunganira Maître Vedaste Habimana wabwiye urukiko ku rubanza baburana rushingiye ku bucuruzi yavuze ko rwagombaga kuburanishwa n'inkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe we n'abagenzi be bavuze ko niyo urubanza rw'ubucuruzi ruburanishijwe mu nkiko zisanzwe ikiburanwa kiba kigomba kuba gifite agaciro kari munsi ya miliyoni 5 z'amafaranga mu gihe baburana kayabo gakaba kawa miliyari 6 z'amafaranga yishyuza uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited nk'imisoro. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinapolo Rwigara yabwiye urukiko ko amategeko asobanura ko ikirego gisaba gutesha cyamunara gitangwa ku rukiko rwegereye aho cyamunara yabereye yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali rwaburanishije urubanza kuko rwasanze rubifite ububasha. Maître Pierre Munyangabe wunganira MM&RGD Limited yatsindiye cyamunara nawe yatanze inzitizi yo kutakira ikirego cy'uruganda PTC yavuze ko uruganda PTC rwajuririye urubanza rutabifitiye ububasha yavuze ko uruganda PTC rutagombye kurega rukoresha iri zina kuko ngo ryagurishijwe muri cyamunara ya Fonds de Commerce yibukije ko iyo cyamunara ireba kugurisha ibifatika n'ibidafatika birimo n'izina ry'uruganda asubiza kuri iyi nzitizi Maître Rwagatare wunganira uruganda PTC yabwiye umucamanza ko bareze basaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo ya PTC yavuze ko nta wundi wagurishirijwe imitungo utari PTC bityo ko ari nayo ibifitemo inyungu zo kubiregera. Maître Baje Nibyiringiro nawe ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yabwiye umucamanza ko izina PTC ritakiriho avuga ko uruganda rwari rufite n'abanyamigabane bityo ko iyo ruba rukiriho nabo baba baratanze ikirego. Mu mvugo isa n'itari kure ya mugenzi we Maître Jean Clément Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yasabye urukiko kuzasuzuma niba kugeza kuri ubu hari icyo uruganda Premier Tobacco Company Limited rushobora gukora muri iryo zina kikagira agaciro kuko ngo izina ryago ryagurishijwe. Asubiza kuri ibyo byose umunyamategeko w'uruganda rw'itabi rwanya kwigendera Sinapolo Rwigara Maître Janvier Rwagatare yasobanuye ko impande bahanganye zirengagiza ikiregerwa ko ari ugusaba gutesha agaciro cyamunara yakozwe ku mitungo y'uruganda mu buryo avuga ko buhabanye n'amategeko. Nawe mu gusa n'uwumvikanisha ko PTC ntaho yagiye yavuze ko sosiyete y'ubucuruzi ifite uburyo ijyaho ikagira n'uburyo ivaho yavuze ko itavaho ari uko bayigurishirije imitungo muri Fonds de Commerce. Uretse kuba izi nzitizi zazamuwe mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo uruganda rwitabirwanya kwigendera Sinapolo Rwigara rwajuririyemo ikirego gisaba gutesha agaciro cyamunara y'imitungo yarwo ubundi ibi byari byaraburanyweho ndetse umucamanza ku rwego rwa mbere akabifataho ibyemezo. Impande zatanze inzitizi ni nazo zatsinze ku rwego rwa mbere ariko zigeze zijurira ibindi byemezo byafatwaga muri urubanza kuri zinziti zizongeye kugarura cyamunari tavugwaho rumwe ni ya Fond de Commerce y'Uruganda PTC yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2018 aho company MM&RGD yagukanye cyamunara kuri miliyoni 75 z'amafaranga uruganda ruregera gutesha agaciro cyamunara rukavuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko banyiri imitungo batamenyeshejwe igihe yari bubere aho yagombaga kubera nige n'agaciro ry'imitungo Umucamanza ku rwego rwa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yanzuye ku ruganda rutsindwa maze ategeka ko cyamunari gomba guhamu kwiri kuko ngo yakozwe mu buryo bwubahirije amategeko kuri uyu wa kabiri nibwo hamenyekana icyemezo ku nzitizi zatanzwe bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
Kira ni Kigali cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Murikira yuno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana yagendeye urwaruka rwo mu ntara ya Ruyigi turi mu Burundi aho bagiye kurabira hamwe nimba ukugendana nibihe biri mu byo urwaruka biko bishobora gutuma urwaruka rwandura cane umugera wa sida reka tumuhe ikazi
Kurerera abana mu gisagara sico kimwe no kurerera mu mitumba mu gisagara abana babona inyifato zitandukanye ku bantu bahaba bava mu mihingo myinshi babona kandi inyifato zitandukanye kumbonesha kure no ku matelefone bigwiriye cyane mu bisagara bamwe mu gwaruka barahimbagwa n'ivyo babona bimwe bakifuza kubironka ibindi bakarondera kuvyigana uko guhurumbira ibibahimbara bituma bamwe mu gwaruka baja mu ngeso mbi uyu muvyeyi aba mu gisagara cya Ruyigi avuga ko bigoye kurerera mu gisagara
igisagara baraciye umugani ngo cyo kubyarira ntico kurerera n'ukuri biragoye mu gisagara twabonye ari ngorane kuharerera n'ukuri hari ibintu byinshi bisamaza birateye ubwoba abana bubu basigaye bashaka ibigezweho hariho ngo ama telefone agezweho baja kuma WhatsApp babibonanye rero abandi nabo bagaca bashaka kuzironka hanyuma abafise uburyo nabo bagaca barondera abo bana nyene kugira babahendeshe ivyo bakeneye ayo ma telefone bakeneye bikabatuma batirimuka bavyita ngo n'ugutera imbere ariko ari amajabu satari gutera imbere
nubwo bigenza uko impanuro ziratangwa kugwaruka mu miryango no ku mashure ababyeyi babivuga bashira habona imvo zituma bamwe mu gwaruka batumvira
by'ukuri wamaze kunanirana impanuro aba yarazumvise kuko impanuro ababyeyi turazitanga indero yo kuziko abana baba bayizi hanyuma mu mashure barazironka indero ariko nuko nyene usanga hari ivyo bigo urano wamaze kubikina ni kabirenga kabizi
ibintu bituma bagaragaza impanuro z'ababyeyi urabona hari bisamaza byinshi hari byo baraba ku matelefone ku WhatsApp ugasanga bariko barabona ibintu bidasanzwe hano ugasanga hari ukuntu babona inyambaro z'ahandi hantu canke inyifato z'ahandi hantu ibindi bihugu babonye ku matelefone ugacusanga nk'umwana yahindutse nizo wamwambitse ntabona kuzimubereye ugasanga yambaye nk'ibintu utazi iyo byazananye ukabona yuko amaze kwinjira ingesombi muri make cyane amatelefone barasamaje kwaruka cyane
Ukutumvira impanuro bahabwa bituma bamwe mu gwaruka batakaza kazoza bagashobora no kwandura umugera wa sida
ingaruka mbi ni nyinshi hari ingaruka mbi itegwa nuko yandura ingwara atashaka agatwarinda atifuza canke akaja ku mugabo afise abandi bagore hanyuma ugasanga akuriye mwubwo buzima impera n'imperuka agasanga ntacu yungutse nizo ngaruka mbi zishikira abo bana
hampande impanuro rwaruka ruhabwa mu miryango no ku mashure abajeje intwaro ku nzego z'ibanze nabo nyene ntibigira sindabinezwe bucumi Francine arongoye karitiye gasanda avuga ko aho rakoranye urwaruka karuhanura kwirinda ubuhumbu
urwaruka nyene impanuro turazibaha mbere n'ikimenyamenya twe muci aha mu kiruhuko dushobora kubagirisha inama urwaruka rwonyene atabantu bakuze barimwo tukabagirisha inama tukababuha impanuro tukabwira ati none ga mwabahungu kwaba bana abashiki banyu ko miko murabashurashuza ejo muhejeje amashuri murokenera bo mwubakarare muzokubakarana abandi kandi bose mwamaze kubagira muza muragenda mubahumbisha ati rero mugira indero burya kubaka si gufyina hari gihe kazoza umaze gutabagara na uru musore urozuguma uri gihumbu tusanga ufise ngorane n'ukubaka urugo bizokugora ati rero mugira ingufu mureke kuza murashurashura mureke kuza gushurashuza bashiki banyu ejo mugire kazoza mugira iterambere tukabigisha turagerageza nyene rimwe na rimwe ubu turamaze gihe kwishure atabana batahanye ndakubera impanuro n'inyigisho tugenda tubahamukira urugo
uwo yatowe muri karitiye ahanura rwaruka kwirinda ibihenda amaso bakitaho nyabu na mashure kugira ngo bategure kazoza kabo ahanura kandi abavyeyi kwitwararika gutanga impanuro kuva abana bakiri bato abahamagarira kudaceka intege niyo baba babona ko abana batariko bakurikiza impanuro bahabwa kuko ngo utosora ifuku ya miza ya katsi Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika
Nuko rakoze Jean Claude Nshimirimana kuri ico kiganiro Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abategetsi muri Mozambique batangaje uno munsi ko igitigiri cabahitanywe n'igihuhusi yidaye cari kimaze iminsi kibica bigacika mu karere ka Afrika y'Amajepfo kigeze ku 46 ivyo bitigiri ni muri Mozambique gusa ivyo bitigiri kandi bavuze ko bishobora kwiyongera umwanya n'umwanya kuko ibikorwa byo gutabara no kurondera bahitanywe n'ico gihuhusi rikomeje mbega none ko abahinga mu bijanye n'ibirere bagabisha ko muri kazoza kataraka kure ibiza nka yidaye bishobora kwiyongera Afrika rusangi iyo bayiteguriye guhangana n'ivyo biza uburundi nabwo ku ruhande rwabo akabazo mgenzi wacu Fidene Yongabo yakabajije Jacques Nkengurutse yigisha biologie muri kaminuza y'Uburundi akongera akabari umumashahamwe aharanira ibidukikije
novuga yuko by'ukuri uburundi burafise ibyo maze gukora cyo bitari plan de contingence kugira ngo ibiza biteye bashobore kugira igikozwe ariko by'ukuri impungenge zirahari kuko uravye ibiza twe bikunda kututera n'ibiza bijanye n'imvura cyangwa ibiza bijanye n'uruzuba ukabona ko by'ukuri ubundi ibikorwa birahari ariko ibitako bitarakorwa navyo ni byinshi uravye nk'iyo bibaye fata akaroro k'imvura cyangwa ziba zirimo n'imiyaga amazi menshi cyane cyane akunda kuboneka mu biyaya nk'ikera cimbo n'igisagara ca Bujumbura nuko ubona ko amategeko y'igihugu atubahirizwa maze ratubahirijwe ukabona ko ivyo bikogwa ayo mahiske yuko izo ngorane ko zoshobora gushika zigatwara ibintu byinshi gusumba uko vyategerezwa uravye yuko nk'amategeko itegeko ryubahiriza bita koridoro ryubahiriza amazi bivuga imetero ziza gusigara iyo abantu bubaka hamwe n'amazi ubona ko bitubahirizwa haba ku nzuzi cyangwa kiyaga cya Tanganyika hanyuma ikindi nacyo ni uko mu misozi ihanamiye nyene ubona ko Burundi ari igihugu c'imisozi ukabona ko amashamba aguma agabanuka maze imvura rero yije burya amazi ahora ibiti bigafata amazi ivyatsi biri mu mirima bigafata amazi maze amazi atemba ajya mu myonga akagabanuka ukabona ko ibyo bintu byose bigenda bigabanuka bikerekana rero yuko Uburundi butera buja mu bihugu canke bitera bija mu bihe igihe twogira ikibi kiza kidutera ingorane zogwira gusumba uko zategerezwa
muri Mozambique harimo bamwe mu banyagihugu basinzikajwe n'igihuhusi idai bavuga ko leta itabagabishije mu buryo butomoye ariko leta yo kavuga ko yagabishije abanyagihugu ku byerekeye ico gihuhusi indwi zitari nke imbere yuko gishika uburyo bwo kugabisha mu Burundi ubona buteye gute
jewe nibaza ko uburyo bwo kugabisha abantu tabu hari by'ukuri kuko nibaza yuko bisaba mbere n'ubuhinga bukomakomeye bimwe tekinoloji bya meteo ukaba uzi yuko meteozi wacu iyo tuza kuvuga ngo imvura iza kugwa nibaza yuko tudafise iterambere rikomeye cyane ku buryo amahirwe yuko uko babivuze biza kugenda atari manini cyane bikatarigwana rero yuko hogira n'igikorwa mbere naho hogira naho bugira ngo babivuge ugasanga ku kuntu igisagara gitunganije ugasanga uko novuga imisozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura atwe tubwiye igisagara gusa ariko n'igihugu cyose usanga by'ukuri ibikorwa byakoze kugira ngo ivyo biza bigire inguvu nkeyi ntibitere ibazo bikomeye cyo impact atari binini ariho nubwo ko hagaze mbere ikibazo nyamukuru ariko n'ubujya byo kugira abantu yuko hava bategwa byo kuri mbona tabihari kuko twabika nko mu 2013 namo 14 nibeshe mu kwezi kwa kabiri hari kiza cimvura cateye Burundi kirahitana abantu cyane cyane mu gisara cha Bujumbura kitana n'ibintu byinshi yuko atanu yari yabwiye abantu ko ico kiza cyapfa kibatera nkibaza yuko ico yari ingorane yuko tutararonka iterambere rigezweho kugira ngo abantu bayimenyeshwe hanyuma ngira ngo ibiza byose nka kiya cate cyaida cyate muri ibihugu by'amajepfo ya Afrika nibaza yuko nabo nyene batari baziteze kuko ari bintu bishikaga ke nibaza ko mu rundi gishitse atamwanya uko abantu bamenya ko kigira kibashikire uhari ere hamwe gwa uhari hoho twagirwa amahirwe ko mu kino bwanyo twogira abahama abakura maze bakabitumenyesha
nico tugomba tugire ego nivyo tugomba
tuce ariko byukuri jewe mvuga yuko ibiba bikwiye gukogwa mitunganywa y'ibisagara mitunganywa mitunganywa y'imisozi ihanamiye iriyaya aribyo bikomeye cyane cyane uburyo tuzacaje ko nubisubiza inyuma ariko je nkavuga yuko ibikorwa byinshi ibikorwa bibereye na cyane cyane ari ibyo uko hokogwa ibituma ikiza giteye kitonona byinshi
reka turabigaruka ko reka tuze ku murongo ya telefone dufise Jean Bosco batwumva
ndamumva cyane ndamumva
irindi zina huri
nitwa Nyamwari Jean Bosco kandi muri cyo Mozambique
ego urafise ikibazo canke cyumvishikiriza ukatubwira naho uherereye kuko ni ibintu byifashe muri Mozambique
ego ndi muri Mozambique ndi Maputo
aho Maputo hameze gute ubu
sai Maputo hameze neza cyane n'ubushobe bwagabanutse turashima kabisa keze yuko twumva icyo kiza cyaje kebene wacu bari beira ni kure yacu ariko turabinzibera ngo nabaza gufasha bacaho tuherereye
ego hari kindi cyumvira ufise ushikiriza canke ikibazo
ikibazo noshikiriza canke cyo noshobora guterera mu gihe ibiza nk'iri bishyize mu bihugu nuko mu bantu bagira gukurikirana ibirere yuko babimenyesha kare abanyagihugu kanyenyene babyifatamo kuko ndabyo nk'ibintu byabereye hariya nyubeira n'ibintu biteye ubwoba cyane nibaza yuko n'abanyagihugu batari babimenyekana nibaza aho batari bakontora ikirere cyo gituma abantu bagenzwe ibirere boza barabikurikirana hakiri kare
murakoze turabashimiye
murakoze cyane no mukomeye
yego dufite kandi Bizimungu ku murongo wa telefone Bizimungu irindi zina huri
mu Burundi
yego ufite ikibazo ufite cyimvira
je ni cyimvo ashaka gushikiriza
yego
ugerageje kuraba ibyo biga muvuga nini wacu mu Burundi aho numenga ku ruhande rumwe by'imitaro umenga byoba kubera ku ruhande rumwe imvura umenga nta kugwa nyine mu biyaga inkuba n'iki ahubwo mwo nava ukuntu umujyo dutumira ngo batwari ba leta mukase bari bye bye abajyanwe dutsindiye
murakoze
murakoze cyane
ariko muravuga uburyo bwoshigwaho bwo kugerageza kugwanya no kwitegurira kurushiriza ibiza nk'ibyo bihuhusi segenya eskanuruzuba kuko mu bahinga bagize ubushakashatsi kurujanye n'ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ari ibintu bizotera biba kenshi na cyane cyane mu karere ka Afrika kandi inkurikizi zizoba zikomeye cyane muri Afrika kwe buryo buke nibihe ubona cyokogwa muri Afrika canke ari mu Burundi mu buryo buhasanzwe bwo kugerageza kwitegurira ibiza nk'ibi mu buryo ubona buri hafi amareta muri Afrika yofata n'inkubuhe
Jewe cyane cyane nko kubijyanye n'u Burundi no vuga mpereye ku bintu bitatu bisanzwe kandi biboneka ku bantu bose nibaza yuko mu myaka iheze abarundi na cyane cyane barimbura bakimburira mu bigega nibaza yuko burya mu kwirinda impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe icyo kintu kirakomeye kubera umuntu afise ikigega kirimwo ivyimburwa nahizo bagiye kwaka burya ashora kumara umwaka canke ibiri atari yicwa n'inzara ariko nyene kubera iyo hindagurika ry'ibihe hamwe n'abantu babaye benshi umwimbo waragabanutse byo nkavuga rero yuko ibyo leta ikwiye kwitaho na cyane cyane ariko bafasha abanyagihugu kugira ngo bashobore kugira umwimbo mwinshi umwimbo babika bibaye ngombwa leta ikanafasha kugira ngo iyo myimbu ishobore kubikwa neza ntiyononekare n'imyaka no kwita ibigega rusangi kugira ngo umwimbu ntiwononwe hanyuma y'amazi nk'iyo imvura nyisteye iri mu rubura cyanke uruzuba rukaka abantu bakaronka icyo bajya nubwo ngo ni stock y'ibyo gufungura ica kabiri nubuga ngo mbere nibibiri bifatanye biri mu itunganywa ry'amatongo hamwe n'ibisagara urabona na nabikubwiye ingene inzuzi ngahe gucumbura ziva mu misozi hejuru muri habita mu migwa ukabona ko ari misozi hanane cyane amazi afise ingufu ubwo rero iyo hiyo ku misozi hejuru hakiri ubugaragwa atamashamba hari atabiti bihari ni ukuvuga ko imvura yose iguye yose itegereza guhurukira mu mwonga twari tuzikera yuko iyi imvura iguye umuntu yagiye umwana yagiye ku ishuri abinarimwe abarimo bamurekura karengwa nyaruka kugira ngo ntasange uruzi guzuye ngo abo ingene bataha aho hari kera mu myaka ya 80 ngira ngo naje nari nkiri umwana mutoya gitangura kuja ku ishuri ico gihe ubu siko bikimeze iyo imvura ibonye iguye ahubwo urategereza ukarindira ko imvura ihera hagaca nk'isaha imwe inzuzi ziba zamaze kuzura mbese zikaba n'amazi yarangiye nubwo ngo nta mazi agisigara mu misozi iyo amazi aguye ubwo nyine aba yamaze kurengana ni kubera atakiyafatira nubwo rero ngo mu byo leta yasa gukora kandi bifasha no mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe nuko ko imisozi yo kwambara ibiti bagatera ibiti bagatera ibyatsi kugira ngo amakari ingufu z'amazi zigabanuke kijanisha n'iki kintu cy'uko itunganywa ry'ibisagara rimeze nari nakubwiye ko itegeko ry'amazi mu Burundi rivuga yuko hategerezwa gusigwa imetero 50 cyangwa 50 uraze ku nzuzi canke ku kiyaga Tanganyika ukabona ko mu Burundi by'ukuri ivyo bintu bitari ko birubahirizwa kandi bisize byubahirizwa bitubahirizwa na gato hanyuma mbere biranaboneka yuko ubarize gakubatera ingorane inzuzi zihitana abantu cyangwa zikuzura zigasesa zigasambura abantu zigasambura amazu y'abantu ndagurika gibeta cyangwa ikarira abantu bato batukubwira nko mu Buterere ingene amazu ya Mariko arasidagurika kubera abantu bubaka batubahirije amategeko kuri urwo rugero rero navuga ngo amategeko arakwiye kubahirizwa iyo tegeko ry'amazi rakwiye kubahirizwa itunganywa ry'ibisagara rirakwiye kubahirizwa cyane rikiyumvirwa hakurikijwe uko tubona igisagara gisanzwe kimeze
yego turabibandanye reka tugaruke ku mirongo ya telefone kandi aho dufise Egide uratwumva
ndabumva
irindi zina huri
niruwa Egide ndi Burundi
yego mufise ikibazo cy'imvyiro
mufise icyumviro
yego
nje sanze ndongo ishyira hamwe byitwa initiative pour la santé la protection des ressources communautaires
dikoriki
ndongo ishyira hamwe byitwa initiative pour la santé la protection et le développement communautaire ishyira hamwe rero mu byo rimwe bikora rero gukingira abantu mu gihe cy'impanuka nico na kandi yango bashiki shimikire ko gatoya kandi kandi niya nimba muzakoreza kanye hari igihe umuntu aheruka kugira cyumene mu cyame giwacu cyo turaraba ibindagurika gihe harakwiye yuko abantu babifata nkuko arukuri kuko hari abantu babigeha ukamengo byacitse imikino kubuge n'ingingo usanga ziriko zirafatwa usanga ingingo itaba zifite ingufu cyane nk'akaro rero nk'uyu mutumire yarebye kuvuga ku kibazo cy'abubaka badakurikije amategeko y'ikiyaga cya Tanganyika twe ubwiye kubiraba ingufu y'ikiyaga cya Tanganyika ikiyaga cya Tanganyika kiriko kiraduga guko abahinga baravuga yuko hari aho cyahora kigera hama abantu barahubaka kikagera tera gikama uburyo kiriko kirisubiza itoto ariko naho kiriko kirisubiza itoto ubwiye kuraba ntangi ngo nimwe iri kirakogwa yotuma abantu bari bamaze kubaka aho hantu bashobora guhindura inyubako zabo turavuga nk'akaro nk'inshi hamwe rimwe rikomeye risanzwe rikora ibinyobwa aha mu Burundi byitwa Bralirwa aho buheruka byari byatewe n'amazi kandi bikagaragara yuko mbere no ku nkengera z'ahandi bintu byatatanganyika amazi rikaraduga no kuvuga yuko igikenewe cyihuta bategereza gukora no kuraba umuntu wa mbere ikintu cya mbere ubanza gukora ingingo yose yo gukingira amagara y'umunyagihugu ku buryo umwe n'igihugu wese ahabari yumva yuko kwiza impanuka zishobora kugushika kubera n'ibintu bimaze gutangira gushika kandi n'ibi bitera biriko birabandanya biba nyamukuri yokogwa ni gukingira umunyagihugu imbere y'ibindi byose
murakoze
ego
yari Egide yariko arashikiriza icyiyumviro ciwe reka tuze no kuri David uratwumva
ndabumva ni Kigali
ego mufise ikibazo icyiyumviro
icyiyumviro
ego
amareta yo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe
akwiye kumvikana kuri iki kintu ku buryo bufatika ku buryo habaho guhuza ingamba kuko usanga igihugu kimwe gishobora gufata ingamba nziza ariko ikindi kiri mu cyogo kimwe cy'amazi cy'imvura kiri gifata izo ngamba none se umuntu asafite ingamba wenyine undi nazifate ugasanga arazisangire kandi niyagari hituruka ibyo bintu bigomba kubungabungwa mu buryo bumwe yatanga iki
Harakoze mgenzo wacho Fidela niyo ngabo kuricho kiganiro na Lidiani na hazi wakoze Fatuma Limasi Kala la igira ni jamajwi hame na ajoneo tukarikume muhinga vgizi uma tukwe mituifurize kwa ndanyamuru ranigwa na hisa himgeni minota 30 kumasahe mkariri.